Turaziko Imana yasezeranye yuko uyizigira wese atazomaramara. Kandi umwami Yesu yaravuze muri Matayo 24 aravuga ati, uwumva ayo majambo yanjye wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Ni ibintu byiza cyane umwami wacu yavuze. Kandi turazi yuko atari amajambo yo mu kirere gutyo gusa apfa kuvuga, ariko ko ari umwami wenyine ubwiwe ariko aravuga. Umurongo wa 44 aravuga ati, uwumva ayo majambo yanjye wese akayakora. Hano avuga yuko tutabwirizwa kumva amajambo y'Imana gutyo gusa hanyuma tugaca twirenganira, ariko ko tubwirizwa gushyira mu ngiro ivyo umwami wacu avuze, tukashyira mu bikogwa, kandi dukore tugakora nk'uko ijambo ryavuze. Ategeranya uwo muntu nk'uyu akora ayabigishyira mu ngiro ko ari umuntu w'ubwenge, atubatse inzu yiwe ku musenyi ariko yayubatse ku gitandara ku rutare. Benda atarabashiki bacu, none vyotumarira iki umuntu kumva ijambo hanyuma agacarishibura mu mutima wiwe cyangwa ntiyizere ivyo umwami yavuze? Ntituri hano kugira ngo turabisha amaso ijambo ry'Imana ririko rirarengana, ariko turi hano kandi twatowe kugira ngo dushobore kwizera buri jambo ry'Imana ryose, kandi tubikore n'imitima yacu yose, kandi kugira ngo dukore nk'uko rivuga. Hano haranditswe ngo umuntu nk'uyu ageranywa n'umuntu yubatse inzu yiwe, umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Ego, ugo rutare turazi yuko ari rumwe, kandi ugo rutare ni Yesu Kristo. Twubaka inzu yacu kugo rutare. Twubatse ukwizera kwacu, dushize ivyizigiro vyacu kuri ugo rutare, ku mwami wacu Yesu Kristo. None murazi, none aravuga yuko uwakira ijambo ryiwe muri ubwo buryo, akagizera muri ubwo buryo, akarishyira mu bikogwa, birashobora gushika. Ariko iyo nzu yubatse kuri urwo rutare, acavuga ngaha ku 45 ngo isegenyiragwa inkukurira twazi gihuta irahuhuta bisurira kuri nyanzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Yesu kuntu ari ibintu byiza. Muri icyo gihe ntihashake hazi ibishaka byose, kandi baza yuko dufise inzu mwenizo nyinshi ziri mu byanditswe, n'Imana bivuga gutyo, zari zubatse ku rutare. Imvura yaraguye, imiyaga irahuhuta, ariko iyo nzu ntiyanyiganyize, ntiyasenyutse, kuko yari yubatse ku rutare rukomeye, ku rufatiro rukomeye ariko rutare. Hano rero umwami wacu Yesu avuga no majambo kugira ngo nako dushobore kubaka inzu zacu ku rutare, kugira ngo dushire ivyizigiro vyacu vyose n'ukwizera kwacu vyose muri we. Mbere naho imvura yogwa, imiyaga igwa huhuta, ntituzoreke iyo nzu ngo isenyuke, ariko izoguma ihagaze. Kandi turashobora kuvuga yuko tuzoguma duhagaze niba by'ukuri dushinze ku rutare. Nta na kimwe kidashobora kunyiganyiza iyo nzu, nta na kimwe, abe n'intete naho yoba ari ibombe ruhonyanganda, nta muntu ashobora gusenyura inzu nk'iyo. Bendata n'abasiki bacu, mbega uyu si umuhamagaro mwiza w'umwami wacu nk'uko yabivuze abwira abantu biwe hano? Ariko ikintu kimwe gisabwa ni uko twumva ijambo ryiwe kandi tugakora nk'uko ijambo ryiwe rivuga. Ni ikintu cya nkenerwa cyane, benda atarabashiki bacu bakundwa, na cyane cyane muri ino minsi y'iherezo kandi mibi. Ariko turashimira Imana kubona itwemereye kuza kugira ngo twumve kandi twongere twizere. Kandi turazi yuko ata muntu n'umwe mu bizigiye Imana azomaramara. Kumbure ko akenshi turibaza yuko byose byaheze kuri twebwe byabaye nabi. Ariko murazi none twama twibaza yuko biheze emwe biheze mbere n'igihe umwami wacu yabambwa. Umuntu yari gushora kwibaza yuko akavuga yuko byose biheze ko byose ataco vyamaze. Ariko siko byari bimeze, ariko inyuma yaho niho Imana yabandanije gukora, hajya niho byose byace bitangura by'ukuri. Mbera kenshi mu buzima bw'intumwa wabona umengo uyu cyangwa uyundi barashyigwa mu ibohero, ibi n'ibi bikabashikira bikamera nk'aho umenga Imana yatsinzwe. Haba n'intete ikomeza kugenda inesha, kandi turanezerewe kandi turabishima. Turashimira Imana muri kino gitondo, kandi turabana tugasoma ku murongo 46 ngo wari kuwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Ibi n'indwi isege nyiragwa, inkukura iratwazwa ihuta, kirohuta bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba irikomeye. Nuku uku niko bimeze, ni gihushane cy'ibyo twasomye mu ntango. Benda tanabasiki bacu, ese icyompa bikamera gutyo kuri twebwe, tugahagarara dushikamye mu kwizera, tugahagarara dushikamye ku ijambo, kandi tugakora nk'uko ritubwira, kandi ntiduhakane ijambo. Ese icyompa Imana ikadufasha muri kino gitondo, kandi avyizera ko ifite byinshi byo kutubwira muri kino gitondo mu ijambo ryayo. Ariko dufate nk'ama ijambo, tugizere, dutere tuje imbere, kandi dukore nk'uko ritubwira. Umwami wacu ashimwe, amen. Duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye bivuye mu mitima yacu muri kino gitondo, kandi kuko uri hagati yacu. Turagushimiye kubw'indirimbo nziza, turagushimiye kw'ijambo ryawe. Mwami, dushaka kumva ijambo ryawe maze dukore nk'uko ijambo ryawe rivuga. Mwami, urabona turabantu bibagira, turabantu b'abanyantege nke. Mwami, nta na kimwe dushobora gukora twebwe ubwacu, ariko mwami warasezeranye ko dushobora kuza kuri wewe mu kwizera, ko ushaka kudukomeza kuduha inkomezi, kukeneye kuturongora, kukeneye kutuyobora. Mwami, no muri kino gitondo aho mwami turagusabe dushimitse mwami wo kwizigirwa, kugira ngo udufashe utwigishe ukwizera. Mwami, nunyigishe kwizera, nunyigishe kugusenga, kugutakambira. Mwami mucunguzi, duhagaze imbere yawe tuko turasenga, ntuje kure yacu ariko utube hafi muri kino gitondo. Ndagusabye mwami wo kwizigirwa, uhezagire benda, uhezagire bashiki bacu, uhezagire abaje bose, kandi agusabe ngo uhezagire mwendata aza kuvuga ijambo ryawe. Mwami, aza kutugaburira ijambo ryawe. Nicyo ndagusabye, kandi nicyo cyifuzo cyanje. Mwami, imitima yacu nayo yuguruke imbere yawe mwami, kugira ngo dushobore kujyakira, kandi tugushime mwami vuye mu mitima yacu. Haleluya, ku izina ryawe gera kandi ryiza rya Yesu, amen. Amen. Amashimwe abaye umwami wacu, we atwemere kuba hano kugira ngo dushobore kumuhimbaza, twumve ijambo ryiwe, kandi duhezagirwe. Buri jambo riradukangura, rikatunyengetera, maze tukibaza niba rigira icyo rikora ku bugingo bwacu, nimba ariko biri none ryakoze iki. Ijambo ry'Imana ntirisubira inyuma ubusa, riratwereka icyatumye rirungikwa buri gihe, nk'uko twabisomye hano ku murongo wa 24 ngo ngumva amajambo yanje wese akayakora. igihe cy'isobanuro z'abantu cyaraheze, igihe cyo gukora ibyo umwami yadutegetse cyarashashitse. Kandi iyo bigenze uko, ijambo ry'Imana rizogaragara ko ari ukuri. Inyuma y'ayo majambo haranditswe ku murongo wa 28 ngo Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe. 29, kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. Nyuma y'ibi twasomewe uno munsi hano mu ntangamarara, harimo aya majambo ngo umwami yarigisha nk'ufise ububasha ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. Yaratandukanye n'abanyabwenge b'ivyanditswe, bo bigisha nk'uko biyumvira, ariko we yigisha nk'Imana yabigisha ibihuye n'ukuri. Kandi amajambo yo kwizera, iyo kwizerwa amaze kuvugwa, twese yatuguye neza. Atakwizera ntibishoboka yuko umuntu ahimbara Imana, kandi bice mu kwizera tuzoshobora kunesha. Naciye ngenda kurondera ubwo nyene ijambo muvugishwa n'Imana Yesaya, haravugwa ngaha ku gice cya 56, Yesaya 56 umurongo wa 2. Uri mwugurura amarembo kugira ngo ihanga rigororoka rikitondera iby'ukuri rishike. Umurongo wa 3, uzozigama amahoro masa umuntu akwegamika ko umutima wiwe kwizigiye. Murongo wa 4, nimwizigire Uhoraho ibihe vyose, kukoraho Yehova ariwe gitandara cy'amaho ibihe bidashira. Gushika hano rino jambo twumvise batubwira igitandara yuko umuntu yumva ijambo ry'Imana akarishira mu bikogwa, abasa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku gitandara. Hano naho turabwirwa ngo nimwizigire Uhoraho ibihe vyose, kuko Uhoraho Yehova ariwe gitandara cy'amaho ibihe bidashira. Turabona yuko iki cyanditswe ko ari cyanditswe cinjijwe mu kindi cyanditswe, kandi ko Imana yavuze hano, kandi kongera kavugana hariya. Ntidushobora kwirengagiza ivyanditswe hano ngo uzozigama amahoro masa umuntu akwegamika ko umutima wiwe kuko akwizigiye. Ntidushize ibyizigiro muri jewe, muri wewe, muri twebwe, ariko dushize ibyizigiro byacu mu wavuze, mu wakoze, kandi akongera akishura. Imana ime, Imana iguha umutima ushikamye. Pawulo yanditse ahantu hamwe ko imitima yacu yategerezwa gushikama, navyo bikorwa kubw'ubuntu, kandi Imana ihezagira umutima ushikamye, irawuhezagira mukuha agakiza. Kubera ko uwo muntu aba yashyize ibyizigiro mu Mana, umutima ushikamye wuzuye ibyizigiro mu Mana nzima. Nifuza yuko, ndifuriza jewe ubwanje umutima nk'uyo. Name mfise ibyizigiro, name nizigiye Imana. Muri icyo gihe rero muri we tuba dufise igitandara gihoraho kugice cy'amirongo 18 cyavugishwa n'Imana Yesaya hariho kandi jambo lisaniri ku murongo wa 16 Yesaya 18 murongo wa 16 nicyo gituma umwami uhora havuga ati raba ndashiri Siyoni ibuye ryo kuba itanguriro ibuye ryageragejwe ariryo ryo kugumya imfuruka riri n'igiciro lishikamye cyane kandi uwizera ntazohutagiza tazomaramara. Turabona ko umwami Imana biciye mu kanwa kabavugishwa nayo yaravuze kandi atangaza ibintu mu nyuma byavuye bicika ukuri kandi turashobora kumwizera kandi tugashira ivyizigiro vyacu muri we. Uwizera ntazomaramara. Yizera iki? Yizera nde? Uwizera Imana kandi akizera ivyo Imana yavuze. Muri imyaka yose ishize abantu baricaye babwirwa ubutumwa bwiza kandi abavuze ubutumwa bwiza nabo bavuze ubutumwa bwiza bw'ivyo batawe mu ijambo ry'Imana. Abandi nabo bumva ivyo baciye bigenera ivyumviro vyabo bwite. Kumbure ko bashoboye kubikora gutyo. Ariko muri ibyo bihe byose byararenganye. Imana yaravuze ubutwicaye hano kugira ngo twumve icyo mwema abwira amashengero. Atari kugira ngo twigenere ibyumviro byacu bwite ku majambo y'Imana, ariko kugira ngo tureke ibyumviro by'Imana bitunyengetere biciye mu majambo yayo ari navyo vyagaragaye mu ijambo ryayo kugira ngo dushobore kubishyira mu bikorwa kubw'ubuntu. Ejo ku mugoroba twaravuze gato kukuntu turi mu gihe aho Imana irikirabwira ijambo ijambo ryayo libwira neza na neza ishengero kandi twarashimangiye kuri iki kintu yuko ko ari ibintu bya nkenerwa cyane muri kino gihe kurusha ibindi bihe byose yuko twumva neza na neza icyo Imana yavuze. Hanyuma ibihuhuzi birashobora kuza. Nari gushima ko turirimba rya ndirimbo bivuga ngo ibihuhuzi birahuhuta. Ibihusi vyaza imipfunda yasuriranya Imana izokwitwararika yuko abo bose bubatse cyangwa bashinze kuri uyo baguma bahagaze. Ivyoza birashaka bize uwubatse kuri urwo rutare none ninde yumva ama nuwo muntu ninde nuwumva amajambo y'Imana akayashyira mu bikorwa. Ni nyishu itomoye kandi yumvikana. Nta muntu akeneye kwirwara abaza ngo ninde ngo none ngo abantu nibande. Umwami wacu yavuze ngo igihe baza kumubwira bati umubyeyi wawe na barumuna wawe bari hanze barakurondera, yaciye ahindukirira ishengero maze abaza ikibazo ati mama ninde canke bene mama ni bande? Unyina cyaratanga inyisha aravuga ati abakora kugomba kw'Imana abo nibo mama kandi nibo bene mama. Byari biki? Babagize ikibazo cyo mu buryo bw'umubiri ariko yaciye abajana mu vya mwemu. Yaciye abajana mu vy'imwemu ati mama ninde bene mama ni bande? Abakora ukugomba kwa data wo mu ijuru nabo bakora ukugomba kwa data wo mu ijuru. Kandi iyo dusenze mu isengesho rya data wa twese turavuga ngo ugomba gukora ku isi nk'uko kwa mu ijuru twabwirizwa kushira ku mutima iki kintu ngo Imana ikore ukugomba kwayo iciye muri twebwe, kuko nicyo gituma turi hano. Akenshi turakora ibintu tukaba dufise intumbero nziza, ariko kumbure bikaba ngombwa ko duhindura uburyo bwo gukora. Ariko Imana ntihindura uburyo bwo gukora, Imana ntihindura integuro yayo. Kumana vyose bigenda nkuko yabitekanije, kandi ivyo turabishima cyane rwose. Hano rero nshaka kubakebura gatoyi, murazi yuko nategerezwa kuba nafashe urugendo, ariko hari ibintu bibiri cyangwa bitatu byatumye bidashoboka, none ndiko ndaruhuka kurusha ibindi bihe byose. Ahubwo biranezereye muri imyaka yose ishize, ntibyari gushoboka bivanye n'ukuntu jemeze, kuko nashaka kwama nshitsa ivyo nasezeranye. Rero ubu rero ibintu byagenze ukundi, ku buryo uno munsi ndi hano, kandi ndizera yuko Imana iyobora kandi karongora ibintu byose nkuko nabivuze. Ndiko nivyo nduhukiye ko ubureho dufise mu mutima wacu icifuzo yo kubwira abantu bose bo kwisi ijambo ry'Imana. Twashaka kuvuga ijambo ry'umwami, turibwira abari kwisi bose, litagiramwo uruvange mu buryo litagiramwo akarohe, ku buryo ibintu byose tubivuga tukabishyira ahagaragara. Irashobora gukora ikintu gikomeye kereho kantu gato. Kumbure ko inzira zose ducamwo zo gucishwa bugufi ari kugira ngo ishobore guhabwa icyubahiro. Ikintu tuzi neza, ntidushaka kuba abantu bakinishwa n'ibintu biriko tube ibikinisho by'ibintu bidushikako. Ariko dukeneye yuko Imana ariyo iganza ibintu byose, kandi yigaragaza mu bantu bayo, umwansi abure ububasha bwose, kumwemu, ku bugingo no ku mubiri, kandi Imana ishobore kwigaragaza, kwihesha icyubahiro kandi yishure. Uwumva amajambo y'Imana akayashyira mu bikorwa asa n'umuntu canke umugabo cyangwa umugore yubatse inzu yiwe ku rutare. Aho niho nkeneye kuba, kandi ahantu twese dukeneye kuba kubw'ubuntu. Ejo naravuze gatoyi kuri no jambo ry'igiciro, ijambo ryabwiwe ishengero mfatiye ku cete gihanahanwa. Nta kindi tuzokora kindi, kandi ibindi dushobora kubicika uretse gushimangira kuvyo Imana yashimangiye ko nayo nyene. Dushimangire kuvyo Imana nayo yashimangiye ko, tuvuge ivyo yavuze. Ndizera yuko ari nibaza ko ari mwenda tahuse yari karasenga yavuze ngo nduha tugirige ubuntu bwo gushora kugabura ibifungurwa. Igihe niko nibaza kuri ibyo bintu naciye ngira ikindi cyumviro, atari ugusobanura ibifungwa uko twishakiye kubisobanura, kubisobanura twishakiye, ariko kubigabura. Nitandukanye rikomeye cyane. Gusobanura ni ikintu kimwe no kugabura n'ikindi kintu. Gusobanura uko twishakiye ni kimwe, kubigabura navyo ni ikindi kintu. Kandi twaratahuye yuko tudashobora guha abantu b'Imana ibyo kujya bikonje bikanye. Bisaba yuko ibyo bifungurwa biba biri mu bushuhe, bishushe, biri mu bushuhe buva ku Mana. Bimaze iki kuri abo bantu bose bavuga ibyo bifungurwa, hanyuma ugasanga bariko bagaburira abantu ibyo kurya bikanye, bikonje, bibuzemwo ibyangombwa byinshi? Imana ikeneye kuduha ingaburo ikwiye kandi irimwo byose, kandi bigwiza kubira ibifungurwa bishushe. Imana ikeneye gushira ubushuhe mu ishengero mu butumwa buvugwa mu ijambo kugira ngo natwe ntugume dukonje cyangwa ngo tubakazu yazi ariko nkuko byanditswe ngo ngwe sico mukaba ugakonje cyangwa ukabira ariko kubera ko urakazu yazi nzokudahwa imana ikeneye guhagarika byo kubakazu yazi byose kandi zobikora birakwiye yuko haguruka ishengero nka kumwe abakristo ba mbere bari bameze naryo iryo shengero ribe rinyengeterwe n'urukundo rw'Imana kandi ririmo umuriro w'Imana kandi twarabivuze ko ejo hahishize tubwira nino jambo ishengero ndabaza nti ni bangahe bakogwa ko muri kino gihe ni bangahe baro bakozweho muri kino gihe ni bangahe barongowe bakajyanwa muzindi nzira ubu batagifise batacumva iby'Imana ishaka kubwira ishengero ryayo muri kino gihe nsomye gusa mu ntango kugira ngo ndabereke yuko naho narasoma ibya nyuma ariko aha niho mwe natabana n'abavuga ngo umunsi umwe ku mugoroba mu gihe ariko ndasenga ndi imbere y'umwami mwe muyera yarambwiye ati fata ikaramu ryawe maze wandike igihe natangura kwandika mfite ikaramu mu ntoke mwe w'Imana yaciye ama ubutumwa bwo guha ishengero ubiravye nico kimwe nivyo abavugishwa n'Imana bose bahawe bari bicaye mwe mu w'Imana aza kuri bo uhora aza kuri bo araba bafise uwo kubandikira bakaza baramubwira ivyo babwiwe canke bo nyene bakiyandikira badafise ubandikira hano rero abwiwe ngo fata ikaramu ryawe wandike igihe nafata ikaramu ngo nandike mwe mu w'Imana yampaye ubutumwa bwo kubwira ishengero uno munsi rero ndavuze nti uri mu ishengero ry'Imana nzima azokumva ubutumwa buri ko bwira ishengero ry'Imana nzima kandi utavyumva ababaye imbohe y'ibyumviro vyo bwite maze agacaca iruhande yavyo harabana akavuga ngo ubu rero ngira ndabibabwire ni jambo ligenewe umugeni ikinacho kibwirizwa gushimangirwa ko Yohana mugeciwe yaravuze ati uhawe umugeni niwe mukwe ariko umugenzi w'uwo mukwe amuhagara iruhande amwumva anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe nuko akanyamuneza kanje karashitse byari biki yarafite ubutumwa bwo gutegura igihe igukuza kwa mbere k'umwami turavye neza cyari gice cy'umurongo uri mu wavugishwa n'Imana Maraki mu gice cya nyuma cya Bibiliya hariho Bibiliya zimusanga zifite ibice bitatu na Bibiliya zindi ugasanga zifite ibice bine Maraki ikasanga harimo ibice bine hano rero turafise imirongo ibiri mito umwe ukwiye n'undi w'igice muri Maraki gatatu umurongo wa mbere turafise umurongo ukwiye nkano haranditswe ngo Maraki gatatu umurongo wa mbere ngo ngumve ngira ntume integuza yanje indoranirize inzira ibi nivyo vyavuzwe kuri Yohana uravye rero kuvyace vyemeza mu isengero rishasha igice ca nyuma kiri muri Maraki 4:6 igice cya mbere cy'umurongo wa 6 cyakozwe imbango y'ubukozi rya Yohana ubiravye imirongo ibiri y'uyu murongo iraba ubukozi nk'ubu bukomeye bwashikijwe kiriya gihe kandi twiyumviriye mu kino gihe cyacu igice cya kabiri cy'umurongo umwe ngo azogarukana imitima y'abana kuyabase turavye igisomwa nk'iki kigufi tukawurabisha amaso y'uburyo bw'umubiri twovuga tuti mbega ibi birakwiye kugira ngo igikorwa nk'iki gikoreke ego birakwiye kubera ko muri aya majambo ibiragishinga imana byose ku iherezo ry'igihe byaravuzwe navyo ni bibikurikira ngo kurungika uvugishwa n'imana agarukane ijambo agarure imitima ubundi gushagarukana imitima y'abana b'imana ku kuntu byari bimeze ku ntango si bintu byinshi byanditswe hano muri kino gice ariko ni ibintu bikomeye cyane biriko birashika kubuntu icyangombwa si igice kirekire iyo dusomye abavugishwa n'imana mu gitabo cya kera turabona ko banditse ibice birebire binini cyane kandi muri ibyo bice birebire ugasanga ahantu hari igyungane rimwe iryo gyungane ugasanga n'ubuvugishwe n'ibyavugishijwe kandi ubwo buvugishwa kandi ugasanga iryo gyungane n'iryo nkenegwa ugasanga iryo gyungane ryinjijwe mu icyo gice cyose turashimira imana kubona hariho umuntu yarungitswe muri kino gihe cya nyuma kugira ngo dushobore kubona ino mirongo mito ugasanga imirongo mito yashizwe mu nteguro nini y'Imana imirongo mito wewe na jewe tuvugisha ukuri ntitwari kumenya ino mirongo yo mu byanditswe ivuga ibyo mu gihe cyacu ntitwari kubimenya ni kangahe twasomye Zakariya 14 ngo mu gihe cy'akagoroba hazokwaka umucyo ego twarabisomye uko byanditswe aho byashyizwe ko Imana izosubira kwishyurira Abisirayeli ubu rero turabona yuko uravye ubangabanganije ishengero n'Abisirayeli turabona yuko ibyo bintu ari byangombwa cyane urabona yuko hagati na hagati mu byavugishijwe biraba Abisirayeli ibyo bintu bizoshika mu buryo busanzwe turabona yuko harimo ibyavugishijwe biraba ishengero mu buryo bw'impwemu ninde yabyumvise ibyo bintu twese twari gushobora kubisoma inshuro igihumbi ngo gwika cyakagoroba ngo hazokwaka umucyo mbega none twari gutahura iki muri ibyo bintu gushika uno munsi nta kimwe twari gutahura dushimira imana kubona hari ubutumwa bwarungiwe ku ishengero ariko rero hano mu byo dushaka kubwira abantu b'imana muri buno butumwa bwa nyuma hari nk'ubutumwa mwene Branham yari yicaye hanyuma abwirwa ibyo yandika arongowe na mwemu yera kandi byo turabishimira Imana ni bangahe basomye bino bintu ngo fata ikaramu jya wandike ndibaza yuko abenshi mwese mwabwirizwa kubisoma ni ibintu byabwiwe ishengero twarasomye kano agace gatoyi ejo ngo muri no minsi y'iherezo ngo ishengero mugeni urubuto rwa Kristo ririko rirashika ku gasongero rizoba ishengero riteye igomwe ishengero ryiza cyane mugeni izoba ariko riregereza kumushikira mu gihe azoba ariko ni ukuvuga ngo abari mu mugeni bazosa nawe cyane rwose bazosa n'ishusho yiwe niko bibwirizwa kugenda kugira ngo dushobore gufatana nawe bazoba umwe bazoba uguhishurwa kugaragara kw'ijambo ry'Imana nzima atari uku kugira ijambo gusa ariko kuba ijambo umugeni ntazoronka guhishurwa kuzima kw'ijambo ry'Imana gusa ni ukuvuga ko azoba yumvise ahubwo wenyine ubwiwe azoba ibyo Imana yasezeranye kandi yavuze kandi nk'uko twabisomye hano bazoba umwe atari ukwiyunga gusa ariko kuba umwe hariho itandukaniro hagati yo kugerageza gushiraho kwiyunga kw'amashengero womenga ni buryo bwa ni politike y'amadini hakaba n'itandukaniro hagati kuko ishengero ry'imana nzima ryo riba umwe munsi y'ijambo munsi yamwe munsi y'amaraso mu izina ry'umwami rikaba umwe kugira ngo imana ishobore kwigaragaza muri ryo kandi izera yuko twebwe ibyo twabitahuye bazoba umwe bazoba uguhishurwa kw'ijambo ry'Imana Yesu Kristo umwami wacu yabaye uguhishurwa kuva mu ijambo ry'Imana biciye muri we ijambo ry'Imana ryambaye umubiri maze kajya gace kabwirizwa gushitswa nawe karashikijwe ibyo bintu nyine byarasezeraniwe umugeni murashobora gusoma ibyo byose mwebwe nyine ubwanyu umugwi muto w'urubuto nyakuri rw'ijambo niwo uzoba ariwo mugeni mukundwa wa Kristo ni nkumi iyo ifite ijambo ni nkumi kuko itazi icyitwa imitegekere cyangwa imitegekere y'abantu nuko uko niko bimeze biciye mu bagize umugeni niho ivyo Imana yasezeranye byose bishikira biciye mu bagize umugeni kandi ahano tubona rero umuhamagaro ukomeye w'Imana uwo irikirahamagara abantu bayo muri mise y'iherezo niwo muhamagaro ukomeye si gihe cyavugishijwe gusa gikomeye cyangwa kidasanzwe turimo ariko n'ikintu kidasanzwe Imana yafashe ingingo yo gushitsa mu minsi iherezo kandi ntibishobora kuba aho ibintu biza bikarengana aho abantu bakeneye kwikorera ibi n'ibi na biriya uko bishakiye ariko bizoba aho abantu b'Imana bakoraniye nk'umugeni wa Kristo bacitse umwe hata muntu numwe akeneye kwigira ikintu hata muntu numwe akeneye hata muntu numwe yikanga ikintu runaka nkuko umwami wacu yavuze nkuko twabisomeje ku mugoroba mutamfite nacyo mwokora twebwe niwe twiteze wenyene ni ibintu bingana gute bikogwa uno munsi nibiki ibintu umuntu akora yigeneye ibintu byose umuntu akora yigeneye bibere ntambamye imana twe turindira igikogwa cy'imana yacu reka nsome abagize umugeni bazobikunda kandi bazogira kamere yiwe kuko niwe mutwe ubushobozi bwose mubwiwe kandi nabo baramwumvira nkuko ingingo z'umubiri wacu ziganzwa n'umutwe iyo twibajije rino jambo imitima yacu irakogwako cyane maze tukibaza tuti mbega by'ukuri turumvira Imana by'ukuri turayumvira nkaho ari we mutwe nkuko twabwiriza kubikora muratwe ivyo tumaze kubivuga ko ibire tubifatanije canke tugafatanya yuko hazogeraho haba uguhuza hagati y'umutwe Yesu Kristo nabagize ishengero ari we mubiri wiwe kandi turazi neza yuko muri cyo turazi yuko umubiri wacu umweze neza kandi singende kuri nabwira ukuboko ikiganza ngo niwugurure kino gitabo ngo bumbura kino gitabo oya iyo hageze yuko nzingurura impapuro birikora singende kuri nabwira ngo wakiganza we kora ibi muri kano kanya ikiganza kiramenya ibiri mu mutwe kiramenya ibyo mbwirizwa gukora bivuye mu mutwe nimba mbwirizwa kunyiganza ikirenge simbwira ngo wakirengewe kiburyo ngo haguruka ngira ngende ngo haguruka ngira ngende ibyo birikora byo nyene ingingo z'umubiri zifatanye n'umutwe zirakorana ku buryo ibintu byose bigenda neza bitonze neza usanga bitonze neza uko niko bizogenda ku iherezo ry'iminsi kumwe n'ishengero mugeni hamwe n'umukwe ishengero mugeni rizohabwa kamere yiwe hanyuma rifatane nawe muri icyo gihe nta muntu azosubira gushaka gukora ikintu yigeneye singe nari byiza kuririmba ngo singikeneye kwicira inzira singikeneye ukugomba kwanje bari wewe ufata ingingo hanyuma muri icyo gihe igikorwa gica kigenda ukundi kuntu reka twongere dusome kandi ngo nimurabe ukuntu hari ubumwe hagati ya data n'umwana Yesu nta na kimwe yigeze akora iyo se atabanje kukimwereka Yohana 5:19 ubwo bumwe bubwirizwa kubaho hagati y'umukwe n'umugeni ubwo bumwe bubwirizwa kuba hagati y'umukuru w'ishengero n'ishengero no kuvuga ingingo zijyaryo zibwirizwa kubana mu bumwe buva ku mana nta muntu n'umwe akwiye gukora icyo yishakiye atabanje kucerekwa na mwemu Yesu yaravuze bitomoye ngo umwana nta na kimwe akora kigeneye ariko ibyo abonye se akora nawe arabikora nibangahe bashobora gukora ibyo nibangahe n'umuntu bayikora ibyo bishakiye twageze ahantu rero mwemera mwavyanka twageze ahantu tutagifise uburenganzira bwo gukora ibyo twishakiye jewe sindimwo ariko rero ndaramura amaso ku mana yanje ku mana yatanze amasezerano kandi nshaka yuko nishyira mu biganza byayo kugira ngo inkoreshe ari iki ishaka kunkoresha ikitumenyeshe kugira ngo tube twiteguye kugikora haranditse kandi aravuga kandi ngo abagize umugeni bakora ibijanye n'ukugomba kwiwe nta muntu n'umwe ashobora kwiyadukiza ngo akore icyo yishakiye ikindi kintu bafise ukunikora hagize batagufiye batafise ukunikora hagize baraceceka ni kimwe cyangwa ikindi umuntu arakora ikintu mu izina ry'umwami cyangwa ntagire icyo akora ni kimwe ikintu ni kivugwa mu izina ry'umwami cyangwa umuntu aceceke ntagire na kimwe kivugwa aho niho tugeze kandi turizera yuko kubiraba ijambo ry'Imana umwami yaravuze biciye mu mukozi wayo kandi akavugishwa nayo mu buryo bwumvikana aha rero twarahawe kandi twarahawe uku nikora hagize uko mu ijambo abagize umugeni bakora nk'uko ashaka bivaye n'ugomba kwiwe ndasabye abantu bibaza ko biharura mu mugeni mbega none mukoreshwa n'ihe mwemu muganzwa n'ihe mwemu amajambo mu mitima yanyu n'ayahe amajambo mu kanwa kanyu n'ayahe mbega ni uku niko nagize mbega n'amajambo y'Imana atanga ubugingo canke n'imyambi itanga urupfu nibiki Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo dushobore kuryakira kugira ngo dushobore kuba agace k'ijambo ryiwe kugira ngo nabashobore kubishitsa hari ibintu byinshi byavuzwe hano muri mutwe w'abana b'Abrahamu murashobora kubanda ya mubisoma kandi mukabirimburako atari ibyo gusa mbere muri rusangi dushaka gusaba Imana kugira ngo itugirire ubuntu dushobore kugira ubwo bufatanye, tugira ubufatanye n'ibyiri kirakora muri kino gihe. Abe ibintu byinshi birashobora gusomwa, turashobora gusoma ibintu byinshi, hari ibintu byinshi dushobora kuvuga hano. Imana itugirira ubuntu, wewe na jewe twese nabo bose n'abantu bayo bose, kugira ngo dushobore kwemera gukosorwa, duhubugwe, twemere idufashe. Ntidushobora kwifasha, ntidushobora gufasha bagenzi bacu, ariko Imana irashobora kudufasha twese. Kandi uwo ifashije by'ukuri arafashwa, kandi twebwe twiteze gusa imfashanyo yayo gusa. Niba dukeneye gukosora abantu, iyo dukeneye gukosora abantu, turabaruhisha umutwe rwose kurusha uko bari barushe. Amajambo yacu ameze nk'amajambo y'aba bagenzi ba Yobu, ntatanga umuco, ahubwo atuma atera ibibazo mu nyuma. Amajambo yacu atera ibibazo mu nyuma, ariko ijambo ry'Imana rizana umuco. Ijambo ry'Imana ribwira umumwe wese, kandi rafite icyo ribwira umumwe wese icyabwirizwa kubwirwa. Reka mbananye nsome. Tubwirizwa kumviriza dutekereje kugira ngo dushobore kubibona. Imana yarasezeranye yuko izobishitsa mu gihe cy'iherezo. Hanyuma hataza n'umurongo muri Malaki igice cya gatatu, umurongo Malaki kane, umurongo wa gatanu wa gatandatu. Malaki kane, umurongo wa gatanu wa gatandatu. Ibi bitazagushika kuko ijambo ryavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Malaki ririkoriragirwa rizima na mwemu. Yesu yaravuze, yarabivuze ko biriko birashika imbere y'ukuza kwa kabiri k'umwami wacu. Mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo, ibyanditswe byose bibwirizwa gushitswa. Igihe iyi ntumwa Malaki yavuze izozira, ishengero ryo mu manyamahanga rizoba rigeze mu gihe cy'ishengero cya nyuma, mu gihe cya nyuma cy'ishengero. Iyo ntumwa izohuza n'ijambo. Iyo ntumwa izokwigisha Bibiliya yose uhereye mu itanguriro gushika mu byahishuriwe Yohana. Izo ishura icyo aricyo urubyaro rw'inzoka, maze itegure imvura y'agacikamvura. Ariko amadini yo azoshibura ibyo bintu. Iki kintu rero kirakomeye cyane, ngo iyo ntumwa izotegura ibya ya mvura y'agacikamvura. Turi mu gihe cyo gutegurwa kugira ngo haze ya mvura y'agacikamvura izodusukwako. Kandi icyo kintu ni ikintu kiriho kirabaho kugira ngo itegure ya mvura. Hano turabwirwa ngo azokwigisha Bibiliya yose uhereye ku itanguriro gushaka ku byahishuriwe Yohana. Niba ndi hano uno munsi, amwe nubaza abatama bizeye haheze imyaka ijana cyangwa imyaka 50 cyangwa 80, nkababaza ibyo bavuga butumwa bavuze mu makanguro, bafata izi njiri zine bagafata umurongo umwe, bagafata uwundi murongo hariya. Reka ndababaze abo mbere mbaze n'abamaze gutaha bagashyika mu bwiza bwo mu ijuru, barashobora kubishingira intahe ko ariko bababwiye ubutumwa. Ariko none ninde yahereye kuri ku itanguriro? Ninde yavuze ubutumwa akavuga ku byahishuriwe Yohana? Ninde ijambo ryavugishwa n'Imana ryahishuriwe? Ninde avuga ubutumwa bakomeye gusa uno munsi? Je ubwanje nariboneye igitabo gikomeye kinini cyane, bari banditsemo ubutumwa 17 cyangwa 18 butandukanye mu gitabo. Wamenga gisa na Bibiliya, wamenga ni Bibiliya banditse. Kubera ko nari umusobanuzi wari gushobora kwibaza yuko ari isezerano rishasha banditse, je ndavuga nti ibi bintu bimeze neza, ibi bintu ni biki by'ukuri? Kandi ubirabye inyuma wabona umengo ni igitabo cy'isezerano rishasha, hariko n'agakaramu k'igiti gatukura kariko, ntiyari isezerano rishyashya kandi ntiyari na Bibiliya. Bwari ubutumwa 17 banditse bashyira hamwe, bashyiramo n'imirongo yo muri Bibiliya ijyanye n'ibintu rijyanye nabwo. Uko niko bashoboye umuntu ashobora kubona gatahura ibyo ari byo. Bakundwa, reka tutahure neza ibintu ukuntu bimeze uno munsi. Ntitukiri mu minsi iheze aho abantu b'Imana, kandi ibyo ntitubiharira, hariho abantu b'Imana bakomeye bagendagenze kuri nosi, kandi Imana yarabahezagiye, kandi yarahezagiye abantu benshi iciye muri abo bantu. Ariko igihe gende cyari bwashike ibintu gushikira ibintu bikomakomeye nitwari bwabishikire, kuko ntibyari gushobora gushika igihe kitarashika. Igihe cyo gushitswa kwavyo cyari iki rero? Aha nitwe turagerageza gucisha bugufa abantu na gatoyi, nitwe turagerageza gucisha bugufa bavuga butumwa bakomakomeye babayeho mu makangura atandukanye. Nyamara abo bantu b'Imana bose buguruye inzira ku byari bigiye gukurikira. Ubu rero turageze muri kino gihe aho ivyo bintu biriko birashikoreka. Ninde muri bo yavuze ku cyaha cy'inkomoko? Ninde muri bo, ninde yahishuye amabanga y'Imana muri bavuga butumwa bose? Byari birabaga kiza n'ukubohorwa k'ubugingo, kandi by'ukuri icyo nicyo kintu cya ngombwa. Ariko ku iherezo ry'ibihe hari igihe cyavugishijwe, kandi Imana yarungitse uvugishwa n'Imana, uwo yavuganye nawe ikamubwira nka kujya abwira Aburahamu, ikamubwira nka kujya abwira Isaka na Yakobo. Yari umuntu yatwara imodoka nka wewe na jewe, yari umuntu yafungura kanywa nka wewe na jewe, ariko yari umuntu w'Imana, yari umuntu umwami yakuye muri mu bantu benshi, muri bantu nyamwinshi, kugira ngo umwami wacu ashobora kuvuga aciye muri we muri no minsi y'iherezo. Kandi turizera yuko ko kuva ku itangiriro gushaka ku byahishuriwe Yohana byose byarigishijwe, kandi turizera yuko atana kimwe gishobora kongerwa kuri ivyo bintu. Hano kandi arambwira akavuga ati ngo nyuma y'ivyo ngo hacaba hazoba agahinyuza nka kamwe kabera ku musozi Karmel, mu gihe yamvura yagacika mvura izogwa. Rero icya mbere mu gihe cy'iyo mvura yagacika mvura, icya mbere ni ukwitegura kubw'iyo mvura yagacika mvura. Icyo ni cyo cya mbere gitangura. Hanyuma mu gihe iyo mvura yagacika mvura izobirikiragwa, hazoba nka kagahinyuza kabera ku musozi Karumeli. Turi mu gihe gikomeye kandi cyiza. Nubwo mu mitima yacu tubabaye, kandi no mu buryo bw'umubiri tubone dufite ingorane nyinshi, ariko nitwahebwe. Nubwo akenshi dukubitwa hasi nk'uko Pawulo bivuga, ariko uko biri kose Imana niyo kwizigirwa. Iradufashe, iramfashe, iragufashe, twese hamwe iradufashe, twese turemye, kandi izokomeza kuturongora mu bizoba. Nimunkundire nsome kandi bino bintu. Yohana yari integuza nk'uko biri muri Malaki 3:1. Yohana yarateraga imbuto imbere y'imvura yagatasi, kandi nawe yarashibuwe n'amadini igihe ciwe. Yesu yaraje maze ashikwako no gukayangana kuri wa musozi wo guhindurirwako. Integuza igira kabiri ya Kristo izobiba imbere y'imvura yagacika mvura, imbere yagacika mvura. Murabona uko bimeze? Integuza igira kabiri ya Kristo izobiba imbere yagacika mvura. Kiracyari igihe cyo kubiba, kandi twarabishimangiye ko hano mu butumwa inyuma bimwe iyo kugura kwa bimwe ndwi matane cya gitabo mwene Abrahamu, aho ngeza kumenya yaravuze ati buno butumwa, ntiyavuze ngo jewe, yavuze ati buno butumwa buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ibyo biriko biraba. Ntitwakurikiye imigani ya kenge twebwe, tuzohagarara n'ibyo bintu imbere y'Imana kuko Imana yarabyemeje ko ari ukuri kuva ku ntangucya ku iherezo ku isi nta kindi cyemezo cyabonetse kiruta icyo Imana yatanze mu ibango ry'ubukozi bwa mwene Abrahamu yabicishije mu bimenyetso bitandukanye n'ibitangaza byaciye mu bintu by'indengakamere atari byo gusa byaciye n'umuntu by'indengakamere byashitse ibintu turashaka kuvuga ngaho ibintu byinshi turashaka gusoma ibintu byinshi hano reka nsome ikintu cya nyuma hano kuko nshaka guhagarika ndabona yuko bingoye guhagarika ariko Imana yaratugabishije iratubwira muri Matayo 24 ko mu minsi y'iherezo izo mwe mukwari zibiri zizogenda zibangabanganye ku buryo abatoranijwe bonyine ari bo bashobora kubitahura bakabibona kuko bo bonyine nibo batazohendwa. None mwe mushobora gute gutandukanya mwe muzibiri mubishobora gute ariko nimubishire izo mwe muzibiri nimuzishyire igipimo cy'ijambo nizitavuga zihuye n'ijambo zizoba zivuye kuri wa mwa zizovuye kuri wa mwansi nkuko wa mwansi yahenze baba wa mugeni wa mbere ni nako agerazeza kuhenda uyu mugeni w'umugihe cy'iherezo mu kugerageza kumufata ngo kumutuma avanga ijambo ry'Imana n'imitegekere ngo amukure ku ijambo ry'Imana. Ibi bintu ntibyoroshye gutandukanya ariko hano turabona yuko ari mwemu kandi tukabona yuko izi mwemu zegeranye cyane kandi byobaye byiza yaba imwemu imwe muri izo mwemu iri mu bwami bwayo yindi kaba mu bwami bwayo muri cyo gihe byo bari ibintu byoroshye yaba mwe mu Imana yari we wenyine mu bwami bw'Imana ari we wenyine ari mu bwami bw'Imana nta ngorane twogize nimwe ariko byose uko ari bibiri birabangabanganye kandi biri mu ishengero byose uko ari bibiri mwereta Abrahamu aravuga ati muri buri kanguro ryose hasohokamo amahasa ibintu bibiri ababyagwa na mwemu n'ababyagwa n'umubiri ibyo none twobitandukanya gute hanyuma hatazi nyishu ngo iyo mwemu izo mwemu zitavuze ijambo ziba zivuye kuri wa mwansi barashobora kudusezeranira ibyiza byose bashaka ariko ibyo bavuze bidahuye n'ijambo cyangwa nibeze ngo bishike bica bigenda gute bakundwa namwe ndabibwira mwene data mukundwa Alfred Borg inyuma y'igihe yagwa iki kintu ibi bintu si ibintu by'umubyo bw'umubiri ni ibintu by'umubyo bw'impwemu kandi nuno munsi ndacyabivuga nkuko namwe ndabivuga aha ntituriko tugwanya n'inyama n'amaraso ariko turiko tugwana n'imwemu z'ahantu ho mu ijuru ariko turashobora kumenya neza yuko Imana izotuneshereza kuko yaramaze kunesha ntizonesha gusa Golgota igolgota n'ikintu cyaheze izuka ryarabayeho urupfu rwaraneshejwe kuzimu yaraneshejwe amakosa yose yaratanga impongano ibyaha byarababariwe ibyo byose ni igikorwa cyakozwe cy'Imana cyashikijwe hare niho hacyazi ingorane zikomeye mu buryo bw'impwemu kandi murashobora kubwira abantu bose ariko abantu bigira b'impwemu ntibemera ko umuntu abagira icyo babwiye ntushobora kuvugana nabo sinzi ko namwe mumaze kubibona abantu bigira b'impwemu ntushobora kubwira icyo babwira bibaza yuko ari bimwemu ku buryo atakintu na kimwe ushobora kubabwira kandi reka ndabibabwira uno munsi umuntu wese atemera yuko umuntu agira icyo amubwire atemera ko umuntu agira icyo amubwira abwirizwa kwisuzuma kibaza ati mbega jewe ndi nkoreshwa n'iyihe mwemu hano rero turavuga ibintu tukavuga tuti aha ni twe tuvuga abantu ariko tuko tuvuga imwe mu zibakoresha gucyo rero abantu bagumara abantu bagaciro kuri twebwe nkuko Petero yarameze uwo umwami yabwiye ngo Satani ngo herere inyuma yanze kuko ivyo uri kuravuga bitavuye ku mana ariko bivuye ku bantu gucyo rero aguma ari Petero umuntu w'Imana umuntu uwo mbwe cyambere intumwa ikomeye intumwa Imana yahezage kandi kumukoresha mu buryo budasanzwe twebwe rero nimba nk'abana b'Imana turashobora gutanduka turagera kugukura gushobora kudutuma dutandukanya hagati y'umwana w'Imana w'agaciro uwo umwansi yateye mu kanya gatoyi n'ubushobozi bwa wa mwanzi muri cyo gihe rero tutashobora kubitandukanya tuba tugo tubwiriza kubitandukanya tugatandukanya umwana w'Imana n'umwansi ashobora kumukoresha mu kanya gato ariko ikintu nyamukuru ni iki ngira mvuge abo bantu umunsi umwe bizoba ngombwa yuko bazovuga bavuge babyeruye bavuga ati mwami nkiza kino kintu sinkigishaka kuko cyanzaniye ibyago gusa nta na kimwe cyamviriyemo rero bubaye bwa nyuma ngiri mpagarara hano imbere yanyu kugira ngo ngire ico nagirize umuntu ariko kumbure ko igihe kigeze yuko tuvuga n'ukuri ni tutabivuga bizoguma bihishijwe kandi wa mugwanizi aheze abyihishemo ndika nvuge ndabitoma yuko abantu bose buguruye akanwa kabo bakagira ibyo bavuze buguruye iminwa yabo bakagira ibyo bavuze ibyo bavuze nta na kimwe cyashitse ngatabara namurera aravuga ati iyo umuntu avuze ikintu runaka hama ikintu ntihagire ikintu kiba uyo muntu naca asenga gushikaho iyo mwemu imuvamo kuko Imana ntishobora kubesha ivyo ivuga vyamara ukuri twebwe turashobora kwiregura tukiregura kuvuga tuti ngo iyo bigenda gutya ngo cyangwa bikagenda gutyo ngo ibi byari kugenda ukunuku nuko oya Imana ibona ibintu mbere yuko biba ntushobora kwibaza yuko Imana itaharuye neza ibintu ngo cyangwa ko itarize ibi nibi oya Imana ibona neza ibintu bitomoye ibona ibintu neza ibona ibintu muri rusange neza abatabona ibintu neza n'abantu bafashwe n'izindi mpemu twebwe turabagaho tutabona neza ibintu ariko mwene tabara namara avuga ati umwana w'Imana wese aremera agakosorwa aravuga muko bitunganije mu isengero aravuga ngo iyo umuntu akosowe n'abadiakoni hanyuma agaca ashavura bisigura yuko uwo muntu afise impwemu mbi muri we hari ikintu niyifuriza jewe nyine ubwanje kandi nkacifuriza abandi bose ni uko twokizwa wa mubi twokira wa mubi nibyo ryasengesho data wa twese rivuga ngo dukize wa mubi kandi ivyo twe dushaka niba wa mwanse afise uburenganzira runaka ku muntu wari we wese tubwirizwa kubohoka umucunguzi wacu wenyine ni wafise uburenganzira kuri twebwe wenyine muri icyo gihe rero duca duceceka tukamenya yuko Imana izokora ibintu byose bikagenda neza igashyitsa umugambi wayo ariko abantu biba ngombwa yuko bakugwa mu bintu byakozwe n'abantu biba ngombwa yuko bakugwa mu bintu byakozwe n'abantu ibintu byose birashobora guhagarara imbere y'Imana bitegerezwa gushyirwa ku ruhande kandi duheze gusoma ngo umuntu niyagira ikintu avuga kidahuye n'ijambo ry'Imana bisigura yuko Imana itavuganye nawe atari Imana yavuze kandi Imana itavuze bice bigenda gute Imana itavuze bice bigenda gute kumbure ko turi abantu b'agaciro kenshi cyane Petero ari mu bantu bari abantu b'agaciro babayeho ariko byagenze gute igihe cyarashitse niko byabwirizwa kugenda igihe cyarashitse Petero aguma ari Petero w'agaciro bakundwa turakunda abantu b'Imana bose, kandi nta numwe turaba ngo tumusuzugure, nta numwe ducira kwiteka. Yamara turavuga tuti, Mana, ibintu byose bifate mu biganza. Ndabasabye guhera uno munsi, ntimusubire guta amajambo muvuga abantu, ariko nimubasengere. Imana izohindura ibintu mu buryo bucanke buriya. Turarindiriye twese ko bihinduka, kandi nta na kimwe kizokogwa imbere y'uko icyo gihe gishika. Ibintu bibwirizwa gushyirwa mu mucyo n'Imana yonyine ubwayo. Ntidushobora kuguma muri ibi bintu mengo n'ubwijiji twibaze ngo Imana izotwishura. Dutegerezwa gufata uguhishurwa kwa mwe mu yera mu ijambo ryahishuwe, kandi tubwirizwa guceceka aho Imana icecetse, tukavuga hivuze, tugakora aho Imana nayo ikora, tugakora iyo Imana ikoze. Muri icyo gihe byose bizogera nk'uko Imana ibishaka. Iri ni ijambo ririko ribwirwa ishengero. Muri imyaka yose ishize Imana yaretse ibintu birarengana, ariko bisaba yuko ibintu byose bitangura ubundi busha, atari uko abantu babikora, ariko bikogwe nk'uko Imana ikeneye kubikora mu mutima wawe no mu mutima wanjye, kubw'ubuntu, biciye mu bushobozi bw'amaraso, ubushobozi bw'ijambo n'ubushobozi bwa mwemu. Aho rero ntawe uzohaguruka ngo abwire uwundi ngo utezwa gukora ibi ngo nibi, ariko mwe mu yera ni wazokwemeza umwe wese, kandi umwe wese azokora ivyo mwe mu yera murongoye gukora. Icyo ni igikorwa cy'Imana, kandi nicyo turindiriye. Umugeni afise amahirwe menshi cyane, abwirizwa guhabwa kugira kamere y'umukwe, kandi turizera yuko Imana izobikora kubw'ubuntu. Ubu rero dukeneye twese hamwe kujya hamwe mu masengesho imbere y'inyonga z'Imana nzima, dusabe umwami kugira ngo ankosore, adukosore twese hamwe, adukosore twebwe n'abatari ngaho uno munsi, bene data n'abashiki bacu bakundwa bose, abarongore mu bumwe bwa mwemu, kandi yihesha icubahiro, kandi yongere yihishure. Nicyo cifuzo cyacu kimwe, kandi n'iryo sengesho ryacu, kandi Imana niyaronka ibyo ifite uburenganzira, ubwo nako tuzironka ibyo dufite uburenganzira. Twese rero tuzajya dufashwa ku buntu bw'Imana. Umwami nahezagira abatari ngaho no munsi, ariko bikoreye umutwaro kumwe natwe, bafite umutwaro ku mitima yabo, baba bararanye na natwe. Imana ibahezagire uno munsi, kandi Imana ibe hafi yabo bose, kandi kubw'ubuntu ihindure uko ibintu bimeze mu bantu bayo, kugira ngo dushobore kunezerwa, kandi dushobore kujana buno butumwa bwiza, dushobore bufise bwongere bwemezwe n'Imana mu guhesha icyubahiro izina ryayo, kandi rishyire hejuru. Mwese murashobora kubyizera, twavyumvise mu ntango, nta n'umwe azomaramara muri abo bose bashyize ibyizigiro byabo mu Mana, bazohagara bashikamye. No muri kano kanya, muri ibihusi byose, muri imipfunda yose, muri ibintu byose, baguma bahagaze bemye kubera ko bubatse inzu zabo ku gitandara. No mu bihusi by'imyaka yose iheze, abantu bazoguma bahagaze bemye, abantu bubatse inzu zabo z'ukwizera ku rutare rwo guhishurirwa kuva ku Mana. Yesu Kristo niwe uko guhishurirwa, kandi yaratumije ijambo ryiwe n'izina ryiwe. Nicyo gituma ku iherezo tuzosanga ata n'umwe yasomye nturi, bose bazokizwa bakire, imipfunda, ibihuhusi bizoceceka, maze imipfunda ihere, maze umwami wacu azoza avugana natwe twese, kandi ibyo yavuze azobishitsa. Izina ryiwe ryera nirihabwe icyubahiro. Duhaguruke dusenge. Ngendata husnuze usenge. Mana kwizigwa, turagushimiye bivuye ku mutima kubwa rino jambo uduhaye muri kino gitondo, kubwa ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Turagushimiye kuba nushoye kuduhubura twese turagushimiye ko nushoye kutwemera kukumva ijambo ryawe ryagwe mu mitima yacu ese cyo mukarema kandi ugakora ibyo bintu byose ukabikora nk'uko ushaka atari nk'uko twe tubishaka ariko nk'uko ubishaka mwami kandi cyo dusaba nuko udufasha twese mwami umwe wese ukamufasha mana yo kwizigirwa niwemere yuko wa mwansi afata abantu bawe ariko nudukize ukize umwe wese umukize umwansi kandi nicyo tugusavye bivuye mu mitima yacu mu izina gera kandi igiciro cy'umwami wacu Yesu Kristo mwami turazi yuko ari we waneshereje igolgota waracunguye mwami warabohoye haleluya izina ryawe ryiza nirihabwa icyubahiro nta kundi twukora mwami atari uguhangana na satani duhangane n'ibitava kuri wewe byose mwami byose turabyanse turagusabye mwami wimenyekanishe kandi wishure mu izina ryawe gera kandi ryiza nu ijambo ryawe ryonyine ibyo uvuga byonyine nibyo bifite agaciro ibyo umwansi atubwira ntitubishaka turabishiwire kure izina ryawe gera nirihabwa icyubahiro turagushimiye mwami wavuze mu bushobozi mwami kandi ibintu byose wabishyize mu mucyo mwami turaguhesheje icyubahiro kubona utwemere kugaruka kuri wewe mwami nibyo wavuze mwami ngo nimugaruke kuri jewe kandi turagarutse mwami izina ryawe nirihabwa icyubahiro no guhimbaza ibi byawe turagushimiye kubona utasinzira udahunyiza mwami ariko ubereye maso abantu bawe kandi ntuheba abantu bawe mwami ariko ubana nawe nabo kuva ku ntango gusa ku iherezo agushimwe amashimwe icyubahiro bibi by'izina ryawe gera haleluya turaguhesha icyubahiro no muri kino gitondo mwami haleluya uri gitangaza uri waritiyemo mushumba wawe uvugishwa nawe mwami mbere nitwari bigere dutahura ijambo nko turitahura muri ino minsi ya nyuma muri n'amasaha ya nyuma nitwari tahura nko turitahura muri kino gihe mwami amashimwe aba yawe kubw'ivyo turagusavye ngo ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu haleluya amen.